ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida buratwibutsa ko dutegerezwa kwitwararika amagara y'abana bacu mu kubaronsa urucanco rwo ku mwaka umwe n'igice. Tubahaye urucanco rwo ku mwaka umwe n'igice, tuzoba tubakingiye indwara z'agasama, rubeol na rudadadzi.
Baramukijeye mwebwe mwese muteze yo mpi radio y'isanganiro nkanabahani kaze muri ano makuru mu kirundi yo kuri no mutaga turi ku munsi wa mbere n'igenekerezo ya 13 ndamukize 2020 ingingo nkuru nkuru zigizana makuru hasubiye kwibonekeza ukutihanganira na mu bya politike mu mihinga itandukanye y'igihugu bikaboneka hagati y'abanywanyi b'imigambwe SNDFDD na CNL impande zose zigatana ko amakosa muravyumva muri ano makuru. Umugwi w'igihugu rero gutunganya amatora uhamagarira abanyagihugu kwitabira ku bwinshi inyigisho wabatunganirije ubicishije kubaserukira mu ntara no mu makomine ni mu ntumbero yo kwitegurira amatora yimirije. Imuyinga abanyagihugu basaba ko hobihinyanyugwa mu gisata cyo gutanga impusha zo kugendera imiduga abo basanzwe bitura ibiro mpuza ntara bitanga impapuro zitandukanye harimo na za muri karengane bagakenguruka ariko kuba batagitakaza umwanya n'uburyo bamanuka ibujumbura kurondera ibyangombwa. Turi ku munsi wa mbere murabimenyereye tubafitiye na gucana yandi y'inkino y'uno munsi ikaba yagira ku rukino rw'umupira w'amaguru usanzwe ukinirwa ku musenyi bita beach soccer. Serafina Hakizimana cyo kimwe na Inosa bibona Imana niwe batuma amajwi abashikira ana makuru mu Kirundi hagarariwe na Francine niho kubgayo kubw'uruganda rwa radio y'isanganiro mukashikirizwa na Emery Richard niyo nkuru sangwe ikaze.
Isanganiro
ndasubiye kubaramutsa nemeje kubabwira mu ntanga marara yano makuru. Abagize umugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora mu ntara CEPI no mu makomine CCI bagiye gutangura gutanga inyigisho ku mitumba no mu makaritsiye atandukanye inyigisho zijanye n'ingene igikorwa c'amatora cimirije gitunganijwe akaba ari guhera ku igenekerezo rya 15 gushika kujya 2025 ku kwezi kwa kane no mwaka turimwo nk'uko biri mu itangazo ry'umugwi w'igihugu ujeje gutunganya amatora CENI ujeje kumenyesha makuru muri CENI Philippe Nzobona riba agahamaga ya abanyagihugu kuzokwitabira izo nyigisho ku bwinshi. Reka tumukurikire.
Mu ntumbero yo gutunganya neza amatora yo mu kwezi kwa Rusaba mu mwaka wa 2020 umugwi wigenga uje gutunganya amatora mu gihugu cyose CENI umenyeje abene gihugu bose yuko abagize imigwi yigenga iyo gutunganya amatora mu ntara CEPI niyo mu makomine CCI bazobagendera ku mitumba na quartier baje kubaha inyigisho zijanye no kugene igikorwa cyo gutora gitunganijwe ku munsi w'amatora. Izo nyigisho zizobera ku mitumba yose ya Rusansuma no mu makaritie kuva ku munsi wa gatatu gerekezo ya 15 ndamukiza gushika ku munsi wa gatandatu gerekezo ya 25 ndamukiza umwaka wa 2020. Muri komine mwimwe abagize umugwi wigenga uje gutunganya amatora mu komine CCI bazoshikiriza barongoye intwaro kiranga minsi gifatiye ku mitumba n'amakaritie ari muri iyo komine kugira ngo babafashe kurarika bene gihugu. Abene gihugu nabo basabwe kuzokwita bisango bazohabwa bakongera bakumviriza neza kugira ngo ntibazojuragirike mu gihe cyo gutora byotumije ryabo ribimva gusa. Umugwi CENI ubaye urashimira abajeje intwaro bose ku gacumu k'ubumwe bazoterera kugira ngo izo nyigisho zigende neza.
Filipo Nzobona riba avugira umugwi w'igihugu rero gutunganya amatora CENI. Abanyagihugu bituri biro mpuza ntari muyinga bitanga impapuro zitandukanye nkazamuri karengane barakenguruka kuba batagitakaza umwanya n'uburyo baje bujumbura kurondera ibyangombwa bagasaba ariko ko hoba ihinyanyugwa na cane cane mu gisata cyo gutanga impusha zo kugendesha imiduga aho ngo abakoresha ibibazo baduga gake cane nk'abafise impusha z'imfata kibanza bita permis provisoire mu gifaransa zita ikiringo batarashobora gukoreshwa ibibazo byo guca impapuro za burundu bita permis definitif mu gifaransa. Imuyinga duhamagara Dieudonne Nzeyimana.
twaje gusaba murekarengana
uyu ni RH Abdul Rashid Brankanuriye imbere y'ibiro mpuzantara kandi impapuro zitandukanye abanza kudusigurira ibikenerwa mu kuronka murekarengane
urondeye attestation d'identité complète na attestation de résidence photocopie ya karanga muntu na gafoto ka passeport curiha ibihumbi 30 gusa muri bankobu warangiza ugacuzana ivyangombwa byawe bagaca bagutunganiriza indwi zibiri resepas kabibonetse
kumwe nabandi bituri bibiro ngo kuba izo mpapuro zitangirwa imuyinga birimo inyungu
tubisanze ngabye adushimisha cyane kuko ntidufata urugendo rwa cyane kandi niba kijibujumbura baratakaza urugendo bagati mahera menshi cyane
kuva mu 2018 imuyinga ibisata bitatu nivyo bikora ishuru januruza rw'abantu migration igikora imyidondoro mu vy'ubutungane identification judiciaire n'igisata rero cy'igipolisi kirabo umutekano mu barabara ahatangirwa imusha zo kugendesha imiduga aha ngo hari ivyo nyanyugwa
kuri resepase ni sawa bintu bigenda neza ijana kwijana ariko mu gisata cha permis de conduire akobo hinyanyura barateba kuduga cyane cyane nkiyo bashoboye gukoresha ikibazo cha permis fata kibanza provisoire birakunda guteba ko dushobora kuronka abagaruka gupasisha ibibazo bya permis definitif
Oscar ndiho kubwayo arongoye ibiro vy'imuyinga avuga ko ngo ikibarazishinga ari uko ababagana bokorohegwa ibisabwa guhinyanyurwa birashikirizwa inzego zibijejwe muyinga byo doneze imana radio isanganiro
Didonenze imana urakenuye kwisaza 6:31 muri izo zose za radio isanganiro nyuma ya karuhuko gato turabandanya na makuru
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
Nina yabwiye mu ncamake ya no makuru yasubiye kwibonekeza igwirirana ryo kutihanganirana mu vya politiki mu mihinga itandukanye y'igihugu uko kutihanganirana kukaba ahanini hagati y'abanywanyi b'imigambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi hamwe n'umugambwe CNL iruhande y'abakomereka n'abapfa biturutse ku ntureka hagati y'iyo migambwe ibiri hari n'ababuraburuzwa mu bikorwa byabo bya politike ivyo bikegekwa kuri bamwe mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD n'abajejwe intwaro naho nabo bagiriza umugambwe CNL kuba ari wo uri mu makosa iri ni bere nibigira yabicijya nino
Nko mu ndwi zibiri gusa kuva mu ntango za kuno kweze kwa kane umwaka wa 2020 mu bice bitandukanye by'igihugu haribonekeje ibyo bikorwa byo kutihanganirana mu bya politike akarorero na kumunywanyi w'umugambwe SNL ku mutumba wa Gihanga ikajondi muri commune ya Rutovu yapfuye biturutse ku ntureka zabereye imaho muri commune ya Gyansoro mu ntara ya Gitega abanywanyi w'umugambwe SNL bagirije ubwo bwicanyi imbonera kure za CNDD-FDD mahwa muri iyo ntara nyene abanywanyi w'umugambwe SNL bidoga ko bajejwe muri komine Makebuko babankiye gushinga ingoro ku mitumbi mwimwe aho mustantera akabasaba kujana ngo berekane aho bifuza gushinga izo ngoro mu ntara ya Bujumbura komine ya Mutimbuzi muri zone ya Maramvya abantu bane barakomeretse cyane biturutse ku ntureka hagati y'abanywanyi ba SNL na CNDD-FDD harimo umwe mu mbonera kure za CNDD-FDD mu ntara ya Mwaro inama z'umugambwe SNL ku mitumba ya Kibungo na Kibogoye muri komine ya Nyabihanga zarahagaritswe na Mustanteri asigura ko zisubiza inyuma indero n'ubumenyi bw'abanyeshuri bazitaba naho umugambwe wo bihakana mu ntara ya Cibitoke hahagaritswe abanywanyindwi b'umugambwe SNL muri komine Buganda biturutse ku mishamirano hagati y'ugwaruka rwa SNL n'ubwo imbonera kure guhagirizwa ko gwambomoye ingoro y'uwo mugambwe ku mutumba wa Cunyu ivy'umugambwe uri ku butegetsi muri iyo ntara uhakana mu ntara ya Ngozi Muri komine ya Marangara na banywanyi batanu w'umugambwe SNL bahagaritswe biturutse ku mishamirano hagati y'umugambwe CNDD-FDD na SNL muri iyo komine Mustanteri w'iyo komine ati bahagarikwa kubera amakosa yabo muri komine Butaganzwe ntara ya Kayanza na banywanyi babiri ba SNL bakomeretse kubera imishamirano hagati y'imbonera kure n'inyankamugayo hamwe n'ingoro y'uwo mugambwe yasambuwe ibyarimwo biragenda ubu bwavuba Nurugo gumwe mu ndongozi za SNL mu Kanyosha y'intara ya Bujumbura gwatewe aho hose hagirizwa imbonera kure za CNDD-FDD kubera izo zagabye ico gitero urongoye umugambwe uri ku butegetsi muri iyo komine ati ntavyo ndamenye
Erini bele nibigirura kenuye mu gisata c'amagara y'abantu abantu barenga ijana nka bose bavuye mu gihugu kibanyi ca Tanzania ni bo bugaraniwe mu burere bune bw'ubuvuzi bwa Kirundo mu buraruko bw'u Burundi muntumbero yo kurindira iminsi 14 ngo barabe ko atakiza coronavirus bafise akarere ka Mukenke muri commune ya Bwambarangwe kakaba ariko gafise abantu benshi bakabagera ku 188 muganga rongo w'intara y'ubuvuzi ya Kirundo akamenyesha ko babugaraniye babugaranira iruhande y'imitumba bava ko ngwa biwabo bagemurire agasaba abamaze kurekugwa ko boshika bakurikiza amategeko y'isuku nkuko bisabwa. Turabandanya nano makuru abakozi bo mwishira hamwe ryo gucungera abantu n'ibintu urinzi kazi company baridoga bidogera bakoresha babo aho bavuga ko badahabwa amasezerano y'akazi ntibanatangirwe n'intererano mwishira hamwe ryo gutegekaniriza kazoza abakozi baranidogera ibijanye n'amafaranga bahabwa buri kwezi bano bakavuga ko ayo mafaranga bakatwa adashika mwishira amafaranga bakatwa adashika mwishira hamwe INSS reka tubakurikire
makuru dufise ku byerekeye INSS nuko ishira hamwe urinzi kazi company iri gitangura umwanje ya dosekirite yahembwa ibihumbi 70 ariko ibyo bihumbi 10 harageze gihe babikata bavuga yuko bagiye kudokotiriza muri INSS ku makuru dufise muri INSS ayo mafaranga ntayo ariko urumva yuko ayo mafaranga yari puye kuri 70 bagakata ko bihumbi 10 ubu rero basubiye gukata ko ayandi mafaranga ibihumbi 10 bitirira ibira kandi twe tuzi yuko ishira hamwe ariyo twambika kuva hasi gushika hejuru
naje ndi mwomo kuzi wa urinzi turumva yuko ari amafaranga twumva badukata turabaza nyina ati none ibintu bigende gute nta nyinshi ico kintu tugira turo bibira turabona byose na byo nyene ko ari ibintu bitashoboka yuko ico kiratacho 150 bivanye n'umushara dukorera kumva mu mwaka kisoba kiheze bacungiraza n'ikintu kuva tuzogumya ha handi nyene bisanzwe umva twakaswa amafaranga nk'ubusuma tuko turabira ya muri nisese nacho turabaza ariko amafaranga
abo bakaba rero ari bamwe mu bakozi bishira hamwe urinzi kazi company baganiriye na radio Isanganiro. Umuyobozi mukuru w'ishira hamwe urinzi kazi company amenyesha ko ivyo abakozi biwe bavuga atari byo Nzeyimana Potassien akavuga ahubwo ko ari abashaka gucafuza iryo shira hamwe ku nyungu zabo bikiki inyuma y'abamwe mu bakozi. Amakuru ajanye n'ukwinonora imitsi mu mpera y'indwi twaraye turangije niho hamenyekanye imigwi ine izokina inkino z'igice cya kabiri gishira ica nyuma mu gikombe citiriwe umukuru w'igihugu ku munsi wa gatandatu. Umugwi wa Rukinzo warasezereye Buhumuza ku bitsindo bibiri ku busa mu rukino rwo gusubiriza gwigice cha kane gicire cha nyuma mu gihe Atletico Academy yakuyemwa ahubwo na Aigle Noir ku bitsindo bibiri ku busa. Kuri no w'Imana urangiye Interstar yatsinzwe na Buja City ibitsindo bibiri kuri kimwe ariko Interstar yo ikaba yarabandanije kuko yari yatsinze mu rukino rwa mbere ibitsindo bibiri ku busa. Urukino rwari rurindiranywe igishika n'abakunzi b'umupira w'amaguru gwahuje umugwi Vitaro na Musonga TFC gwarangiye banganije ubusa kubundi bikoze kuri za penalty. Musonga ati ikuramwo Vitaro mu kunyinjiza penalty zine kuri zibiri.
Buracha kugacana yandi mu nkino.
Beach soka n'urukino rw'umupira w'amaguru rukinirwa ku musenyi rugakinwa n'imigwi ibiri umwe wose ukaba ugigwa n'abakinyi batanu bishikirizwa n'urongoye igisata cha beach soka mwishira hamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB. Juma Musoma akamenyesha ko ugo rukino rukinwa mu mici itatu umuce umwe wose ugakinwa iminota 12 ucana yandi y'inkino na mugenzi wacu Jean-Marie Vianney ngenda ku mana.
Inkino zikinirwa ku musenyi bita beach soccer mu rurimi rw'icyongereza zikinwa n'imigwi ibiri aho umugwi umwe wese urimo abakinyi batanu nk'uko bishikirizwa na Juma Musoma arongoye igisata kijeje gutunganya inkino za beach soccer mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB.
Mu mupira w'amaguru ariyo umupira abakinyira ku musenyi niyo yitwa beach soccer kuvuga beach ibintu by'umusenyi nyene urukiro kiri mu musenyi hakina amakipe abiri ikipe yose yamifite abakinyi batanu batanu tukuvuga bane bakini imbere n'umwe umuguri ikipa usama
warongo yigisata cy'inkino zikinirwa ku musenyi muri FFB avuga ko urukino rwa Beach Soccer rukinwa muri rusangi mu minota 36 badashoboye gutsindana muri uwo mwanya bagaca bakina indi minota 3 y'umwanya w'inyongera bita prolongation mu rurimi rw'igifaransa
Beach Soccer urugino rwose rufise amakata atatu iminota 12 muhegeje ikata ya mbere minota 12 bakaruhuka minota 3 basubira mu kibuga muri zo kata zitatu no kuvuga minota 36 iheze habonese washoboye gutsinda iyo cyaronga mu minota 3 batashoboye gusindana muri iyo minota 36 agaca bagina icyo bita prolongation prolongation ifata minota 3 gusa gushoboye gusinda muri iyo prolongation agacaronga minota 2 bitashobose batera ama penalty usinze muri penalty agacaronga inota 1 nuko bigenda muri Beach Soccer
Juma Musoma amenyesha ko urukino rwa Beach Soccer ruhagarikirwa n'abagarikizi batandukanye harimo babiri baba bari mu kibuga hagati
ari ba arbitre bahagarikira ama match no kuvuga kuri match abarbitre babiri bari mu kibuga ndana numu arbitre wundi umwe asigara hanze kugira ngo iyo abashaka kugira la plasma ni wabikora numu commissaire de match
iyo umukinyi yakoza makosa mu rukino rwa Beach Soccer ngo ahantu ahisunzwe amategeko nkajya genga inkino zikinirwa ku bibuga bisanzwe
ari amategeko ni kumugine ku arbitrage zisanzwe no kuvuga ugize ikosa baramuhe kati y'umuhondo cyangwa ikarti itukura kamusohora hanze uronse kati itukura nakina imatch ikurikira
umuhagarikizi w'inkino zikinirwa ku musenyi ngo hagarikira izo nkino no yisunze amategeko mpuzamakungu agenga inkino za Beach Soccer nkuko Juma Musoma abandanya abishikiriza
ariyo amategeko ya Beach Soccer yaje nyene namakungu ya FIFA niyo yashinze ni kuvuga match ganya ko nakubwiye ni manota 3 cyangwa amanota 2 cyangwa inota 1
muri bucanandi inkino izokwirikira Juma Musoma azodusigurira uko amahiganwa ya Beach Soccer tunganijwe mu Burundi n'urugero bageze ko mu kumenyekanisha bene izo nkino za Beach Soccer
Jamari Vianne ngenda ku mana urakenuye mu kurindira iryo sangu duhaye reka nibutse abari ko baradukikirana yuko hasubiye kwibonekeza ukutihanganiranira mu vya politike mu mihinga itandukanye y'igihugu bikibonekeza hagati y'abanywanyi b'imigambwe CNDD FDD hamwe na SNL impande zose zigatana nako amakosa mwavyumvise mu gihugu urero gutunganya amatora uhamagarira abanyagihugu kwitabira ku bwinshi nyigisho babatunganirije ubicishije kuba buserukira mu ntara no mu makomine mu ntumbero kwitegurira neza amatora imuyinga abanyagihugu basaba ko hoba ihinyanyugwa mu gisata cyo gutanga impushura zo kugendesha imiduga abasanzwe bitura ubiro mpuzantara mpuzantara bitanga impapuro zitandukanye harimo na za muri arengane bagakenguruka ariko kuba batagitakaza umwanya n'uburyo bamanuka ibujumbura kurondera ibyangombwa mwakoze mwe mwese mwateze yompi ano makuru bakoze muhinga bw'ivyuma inosa bibona imana na Serafina Hakizimana bariko baratuma mvuga mu kanyumva bakoze n'abagenzande dusangira uganda rw'amakuru muri radio y'isanganiro yakoze Francine ndo kubgaya yara yahagarariye mwashikijwe na Emery Shah niyo nkuru abakiri ku meza mugira akayabagukana n'umunsi mwiza
Oh.